nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mweboneza nshote na mwe bakunzi ba radio Nzamba agateka kawe tubaye kazi mu makuru yo kuri uyu munsi wa kane turi kwigenekereza rya 14 nyakanga n'umwaka wa 2023 ayo twabateguriye tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Aratabazwa kugira umutekano wiwe n'ubuzima bwiwe byubahirizwe. Ubu nawe n'umwe mu bacamanza ba sentare nkuru ya Bururi apfungwe mu ihoro rya Rumonge. Ishirahamwe Urukristu ryishinzwe kurwanya isinzikazwa ubuzima rya kiremwa muntu akate Burundi rivuga ko uwo mucamanza ateye ubwoba nawe apfunganywe bagirizwa ubwicanyi buherutse kuba bwarakoreshejwe imipanga mu ntara ya Bururi. Mu gisata c'indero naho hari ubukene bw'abigisha hamwe no kutitaho akazi ngo byaranze umwaka uheze na bamwe mu bajejwe indero mu ntara ya Muyinga bikaba byatumye umwimbo w'ishure mu ntara ya Muyinga usubira inyuma. Uburongoye indero mu ntara atera kamo abajejwe gisata c'indero bose gukora uko bashoboye kose bakita ku rutare bakagwiza umwimbo muri uyu mwaka ugiye gutangura. Impungenge ni nyinshi muri sendika y'abakozi bakora mu gisata c'amagara y'abantu SNPS kubera ikibazo c'abaganga b'abarundi baguma bagenda ku bwinshi kurondera akazi mu mahanga kubera gashahara kintica ntikize baronswa. Mu kiganiro iyo sendika yahaye abamenyeshamakuru kuri uno wa kane yateye akamo leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo ico kibazo gitoregwe umuti. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa makuru twabateguriye tuhere mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Umucamanza azwi izina rya Leonard Nizigimana wa sentare nkuru ya Bururi muri kino gihe apfungiye mu ibohero rya Rumonge ariko ateka ubwoba n'abafungwa basanganywe muri iryo bohero. Uyu mucamanza akaba afunzwe hamwe n'abandi bagenzi be babiri bagizwa ko barikuye bamwe mu bari bafashwe bikekwa kuba bari mu bakoze ubwicanyi hakoreshejwe imipanga. Abo barikuye bikavuga ko kwabaye ukubarenganura kuko bari bafashwe barenganijwe mu nyuma haburi byagirije. Ishirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa n'isinzikazwa ubuzima rya kiremwa muntu akate Burundi rikaba ritewe umutima uhagaze n'ako gatotezo kari gakorerwa uwo mucamanza. Anita gateretse numuza bikogwa muri akate Burundi agasaba bajejwe ibohero gukingira umutekano uwo mucamanza.
Ishihamwe akate Burundi ratewe impungenge n'uburyo umwe mu bacamanza batatu bafungiwe mu ibohero rya Bururi yitwa Leonard Nizigimana ariko arategwa ubwoba akanahohoterwa n'abanyororo bafunganywe. Abo banyororo bakaba bamwagiriza ko Leonard yari umwe mu bacamanza bari bagize sentare yabaciriye imanza zibafunga. Ibyo rero bikaba bitangaje mu gihe amabohero afise amategeko ayagenga yerekana uko bishitse abanyororo bakigenza nabi bakosogwa n'uko umutekano w'umwe mu bafungwa wubahirizwa. Twasaba rero ibohero rya Bururi gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'uyu mucamanza Leonard wubahirizwe. Tukanabibutsa yuko abacamanza batatu bafunzwe bazira ko bejeje bamwe mu bagirizwa ubwicanyi bwakozwe mu ntara ya Bururi mu minsi yaheze. Ibi rero bikaba bitangaje mu gihe tuzi yuko amategeko ategekanye yuko umwe mu baburanyi yadashimye urubanza yunguruza abacamanza ba rucini ntibaheza ngo bace babihanirwa babifungirwe. Ibyo rero bikaba bitumvikana kaba mbere binateye n'amakenga kuko cumengo hariho ibinyegezwa muri iyi dosiye. Twasaba rero ubushikiranganje bw'ubutungane ko bukurikirana neza iyi dosiye y'ubwicanyi bwakozwe muri ntara ya Bururi kugira ngo urubanza kwe kuragenda ntuhave ruca iruhande y'intumbero y'uko amategeko arutegekanya. Tukanasaba yuko aba bacamanza barekugwa bakabagira icyo babazwa bidegembya kuko amategeko arabakingira mu kazi kabo
uyo yari anitagateretse akabari umuza bikogwa mwishira hamwe rukristo je kugwanya isinzikazwa buzima rya kiremwa muntu tubandanye namakuru twabateguriye mu gisata c'indero uko titahakazi uko bitegerezwa ku bayobozi b'indero mu makomine n'ubukene bw'ibitabo hamwe n'intebe ni zimwe mu ntambamye zazingamitse umwimbo mu mwaka w'ishuri uheze w'2022 ushiriwa 2023 aho akabari mu ntara ya Muyinga ivyo byashikirwe na Blaise Pascal Misago arongoye indero muri yo ntara mu nama yakoreje n'abafashanya muri ico gisata hari ku munsi wa gatatu mu nama yo kurabi hamwe n'umwaka w'ishuri uheze wagenze no gutegura umwaka w'ishuri mushasha bucutangura reka inkuto yibaze Signorine Nijimbere
bamwe mu bayobozi b'indero mu makomine mu ntara y'indero y'Imuyinga abagenzuzi b'inyigisho abayobozi b'amashure bamwe bamwe hamwe n'abigisha bamwe bamwe ngo ntibitaho akazi bajejwe kuri iyo nyifato itabereye ngo hiyongera ko ubukene bw'abigisha ubukene bw'ibitabo be n'intebe izo ngo nizo ngorane nyamukuru zibonekeje mu mwaka w'ishuri uheze nk'uko byashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Muyinga Blaise Pascal Misago mu nama yo kurimbura ingene umwaka w'ishuri w'2022 ushira w'2023 wagenze be no kwitegurira umwaka w'ishuri mushasha uyo muyobozi akavuga ko umwimbo wabonetse udashimishije ugereranije n'imyaka nk'itanu iheze uyu muyobozi asaba bamwe n'abandi kubahiriza amasaha y'akazi kandi umwe wese agakora ica jejwe kujya umukuru w'umuryango yitaho ineza yabo aserukira ivyo Blaise Pascal Misago akaba yabishikirije mu gihe intara ya Muyinga iguma isubira inyuma uko imyaka igenda muri ca kibazo ca leta giha uburenganzira abana bahejeje umwaka w'icenda kwinjira mu gisata c'inyuma y'ishure shingiro
Signorine nije imbere arakenuye inyuma y'akaruhu gato cyo tubandanya mu gisata camagara y'abantu
inzamba
sendika y'abakozi bakora mu gisata camagara y'abantu sinapese irararwa ishinga n'ikibazo c'abaganga baguma bagenda kubwinjira kurondera akazi mu mahanga kubera ko mu Burundi agashahara baronswa ari ntica ntikize mu kiganiro wese ndikaye haya mesha makuru kuri no wa kane yateye kamureta y'u Burundi gukora ibishoboka byose kugira ngo ikure mu nzira ico kibazo c'abaganga mu gushiraho politike ibereye ijanye n'imishahara sendika sinapes isigura ko ubukene bw'abaganga bugira ingaruka mbi ku byerekeye amagara y'abantu tutega amatwi muganga Venant Ndayizigamiye arongoye sendika sinapes
nivyo baragenda imvo nyamukuru ni umushahara muto cyane uri munsi y'ibihumbi amajana atanu ku kwezi bamaze ko imyaka atari mike kuva mu 2009 gushika n'ubu kuba abaganga batakiriko barakurumbira cyangwa batakiriko bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu twitane ni fonction publique bamwe baja gukora mu bindi bihugu aho bavuga ko baba bagiye kurondera karusho abandi bakaja gukora muri amashirahamwe mva makungu bita ONG abandi nabo bakaja mu bitaro by'abikorera utwabo abandi nabo bagahitamo guheba akazi bakikorera utwabo ivyo rero kenshi bifatanywa nuko hari umwanya bavuga ati twebwe mwanya munini turi ku kazi nka wose ntituronka umwanya wo kwikorera ivyo vy'iwacu vyosahiriza wa mushahara ingaruka yo mushahara muto nibura ry'abaganga bavura bene gihugu ivyo bigatuma haba impfu nyinshi kandi twari ku rugero aho impfu nyinshi z'abana n'abagore bibakira kwa muganga zariko ziragabanuka harashobora kuba isubira inyuma y'igisata c'amagara y'abantu kandi cariko kiratera imbere ugwaruka ari bo basubirira abaganga ntibasubira guhurumbira igisata c'ubuvuzi bigatuma rero kandi kwivuza kw'abarundi n'abenegihugu bose bizimba kuko abo baganga bacyaje kubarondera mu bitaro vyigenga canke bakaja mu mahanga kurondera yabo baganga fetix salarial dusanga hanini igihe yoguma ukwiruhu bigoye ko izoteza imbere hanini igisata camagara y'abantu birashobora kosogwa bigategwa ukundi ibi bijanye n'igisata camagara y'abantu ari nkingi mu iterambere tubuza amagara y'abantu nawo tera imbere adafite amagara y'abantu ko coba ikintu co kwicarigwa
imbere gusozera ano makuru do kubitire mu bumanuko bw'igihugu cyo Burundi myidogo n'imyinshi mu banyagihugu mutumba kagaragara ni muri komine Rumonge abo banyagihugu idoga bavuga ko amatongo yabo ariko arimbwamwo kariyeri yo gushira mu ibarabara rya Rumonge Nyanzarake bakaba bafite amakaya ko bazava bahabwa umuzibukiro udakwiye kuko abakozi b'ikigo Arebe Chimba iyo kariyeri bandika amametero bimvyemwo iyo kariyeri bandika imetero zitarizo ngo hagize ubaza ngo bakamwishura ko bashobora no kuyitwara ku buntu abanyagihugu bagasaba kwandikirwa imetero zihwanye naho baba bimvye gutyo umuzibukiro wabo ntuzuhave ugabanywa iyi nkuru tuyibaze Pierre Gahungu
abo banyagihugu bagiriza abakozi b'ikigo ARB gicukura ikariyeri yo kubaka amabarabara ko bikinga mu kiza mu kwandika imetero zitarizo mu matongo y'abanyagihugu bayicukuyemo bagiriza uwitwa Clément Muyoya akorera iryo shirahamwe hamwe na Onezi Mwizigama batagira Kofi umukuru w'umutumba Karagara
twiyamirije ingendo ngizi y'umuyenjeniyeri Clément Muyoya yo kutugabanya imetero tuba twatinye turi kumwe hanyuma hamaze kuza amafishe y'umuzibukiro tugasanga imetero yatinye turi kumwe atarizo ziri kuri fishe umukuru w'umutumba Mwizigama Onezime tubona ko ubwo busuma aburimo
basaba ababijejwe kubatunganiriza na kareko aho hantu ariho hahora habatungiye imiryango
rero tugasaba ababijejwe kumubaza igituma akora ibyo bintu ntadutunganirize na burya aho hantu ariho hari hadutungiye imiryango twaharima ibikoti tukaharima ibigori tukaharima ibiharage
uruganda rwa radiyo Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka abo bantu babiri bagirizwa kugira ngo bagire icyo babivuze ko
arakenuye Pierre Gahungu ni no kuri iryo jwi giye duce dusozerera ko amakuru twateguriye kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kane cimiremwe mwese mwari muduteze yompe bo fitse niyongere ne ko ndabashikiza ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.